Turashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro vy'uno munsi hano muri studio ndi kumwe na Joy Diane ni nahazo ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mukunda murumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuba twumva muri mu Rwanda ni kuri FM z'ijwi rya Amerika ku isi hose turi live kuri we zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya Facebook yacu Instagram Twitter na YouTube ni vewa Radio yacu
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba watumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kwa kane w'indwiheze Papa Benedigito wa 16 yashingurwa nyiteka i Vatikano mu Butaliyano. Papa Benedigito wa 16 yashengeye igenekerezo rya 31 ukwezi kwa 12 ko mwaka uheze w'2022 ku myaka 95 ahitanye n'indwara z'ubusaza nk'uko Ekleziya Katolika ibitangaza. Ariko none yari umuntu iki ivyamuranze hanini n'ivyahe ugushingurwa kwiwe kwaranzwe n'iki harya mbega umupapa ashingurwa kimwe nk'abandi bose canke hari hariko ko atamashugwe twigeze tubona ku isandugu yiwe vyaboneka vya hagufi yo barashize ko mu nyuma canke vyo bari kubera atavyipfuje akiriho canke nta mupapa aherekezanywa ingori utwazo tumwe n'utundi kukungene umupapa ashingurwa n'ibindi vyerekeye umupapa ariwe mushumba wa Ekleziya Katolika turabigaruka ko muri isanga y'uno munsi twatumiriyemo Patiri Steve Mike niyo nkuru ari mu patiri bari mu muhango yo kumushingura i Vatikano. Steve Mike asanzwe arangura ubutumwa bwiwe i Paris mu Faransa ahasanzwe ari kwiga n'amashuri y'ikirenga mu vyingisho nduramana. Patiri Steve Mike ikaze ku ijwi rya Amerika kandi mwakoze kuduha kano kanya kugira ngo dushobore kugaruka ku vya Papa Benedikito wa 16.
Niriwe neza Diane mwe n'abakunzi ba kino kiganiro ndabaramukije mwese amahoro.
Ego murakoze. Imbere ko tugaruka kukungene yashinguwe harya Papa Benedigito wa 16 uwo muvuga muri make yovuga gute yari umuntu ki?
Biragoye kumuvuga muri make ariko reka umuntu agerageze. Papa Benedigito wa 16 yavutse yitwa Joseph Ratzinger yari umudagi hama akaba yaranzwe n'ibintu byinshi ariko navuga nka bibiri cyangwa bitatu nyamukuru. Ubwa mbere ni uko umuhamagaro we wa mbere muri Ekleziya nk'umusaserdoti yari umuntu yanonosoye cyane ivyerekeye ukwemera, ni ukuvuga yuko yari icyo bita umuteologiya, umuntu yagira ati reka Imana yaduhaye ubwenge reka tubukoreshe kugira ngo twemere gusumba cyane. Rero ivyo ni byakoze ubuzima bwe bwose. Inyigisho yatanze yarabaye umwigisha w'ivyigwa ndoramana teoloji rurangiranwa cyane mu Budage no ku isi yose, bamwe bakaba bavuga mbere yuko yoba ari mu bigisha ibyo vyigwa ndoramana bakomeye cyane bo mu kinjana giheze. Bakaba bavuga ko ari umwigisha mukuru muri Ekleziya kuko n'umuntu yanonosoye ivyerekeye ibanga n'iteka rya Ekleziya, ivyerekeye Imana ya Yesu Kristu nk'uko Data na Mwana na Mutima Mweranda bigaragaje mu buzima bwa Yesu Kristu. Akaba rero yafashije cyane cyane gose muri Ekleziya, nabamenyesha akarorero yuko igitabo nyamukuru kirimwo ukwemera kwa Ekleziya cyo bita Katechisme de l'église catholique cyasohotse mu mwaka wa 1992 niwe yatumye ko abepiskopi n'abatheologien bo ku isi yose abikoze ahawe abikora ku izina rya Papa Yohani Paulo wa kabiri ni ukuvuga yuko n'umuntu ibyo yadusigiye ari byinshi cyane icyo mugabo kikaba ari kimwe mu byamuranze ikindi cyamuranze ni uko ukuntu yari abayeho yari umuntu by'ukuri yashaka guca bugufi agitorwa mu mwaka wa 2005 abamenyeshamakuru bamwe bamwe bamubona nk'umuntu ashyira imbere iby'ukwemera umuntu yugaye umuntu atazoteza imbere ekeziya nk'uko Papa Yohani Paulo wa kabiri yari yarabigize murabona ukuntu Yohani Paulo wa kabiri yari yimereye akaba ari umuntu yashikirana cyane n'abantu yavuga mu mwanya wiwe ibyo yari arimo byerekeye ukwemera byerekeye ukwishyira no kwizana byerekeye ukwizigira ariko rero Papa Benedicto ni umuntu abagendanye nawe abamumenye abakoranye nawe bavuga ko ari umuntu yari aciye bugufi yavuga make kandi yikundira yaranakunda n'umuziki classique kuko ibyo nk'ibyo batangaza n'umudagi ava mu ntara ya Bavière ibyo turabika ko hano hato amarero akaba yari afise agapiano kiwe n'umuntu yari atangaje icya gatatu rero nagira mpereze ko nuko yaratangaje abantu benshi mu gutanga imihoho mu mwaka w'2013 agira ati amagara nakinkundiye kandi n'intamba nyinshi reka kumbure haze uwundi yoba abereye gusumba jewe icyo rero n'ikimenyetso cyo guca bugufi kikaba kandi n'ikimenyetso cy'umuntu yoba nabwira ati ari moderne agezweho kuko aravuga ati umuntu adashoboye ikintu abona yuko bitakimukundiye kumvo izica nk'iziriya reka arekere abandi ni ibintu tutari tumenyereye cyane muri ekereziya kuko nta mupapa yari bwatanga imihoho mu myaka 108 kuko haheruka uwundi kera umva rero ibyo bitatu nibyo navuga ariko hariho byinshi byo kuvugatiwe
ego muratubwiye mu byamuranze hari icyo mwatanguriye kumutubwira amazina yiwe muvuga ko yari Joseph Ratzinger yavukiye mu Budagi ariko aza gushengera yitwa Benedict wa 16 niko twanamumenye gapati kugira ngo umupapa ahabwe izina niwagitorera amaze kuba umupapa ni itegeko kugira ngo aca hindura akazina abavyeyi bamuhaye afatira indi zina bigenda gute
ego ni mu isanzwe ni nka kujya mugiye gusoma muri Bibiliya murasanga kenshi igihe umuntu Imana yahaye umuhamagaro udasanzwe yaramuhindura izina sinovuga ko ari gufuta irindi ariko ni irindi rishasha riza risigura rikanarangura n'ico umuntu abazi abari muri nk'umuntu witwa Abraham mu isanzwe yitwa Abraham Imana ivuga ati kuva ubu uzokwita Abraham Yakobo yiswe Isirayeli nk'uko rero abapapa iyo batowe ni ukuvuga inama nkuru y'abakardinali ikoranye mu mwiherero cyo bita conclave bageza bagatora umwe muri bo ngo abe umushumba mukuru wa ekleziya mwungere mukuru wa ekleziya baramubaza hariho umukardinali amubaza ati none izina woba ushaka nom de règne ni ukuvuga izina ry'utwara n'irihe hanyuma rero agacatora izina ndangamutima yiwe ni ukuvuga yuko muri iryo zina harimwo umugambi harimwo spiritualite yiwe hari ico ashaka gushika ko henda bahakarorero kugira mutegere uturore tubiri murabona umukardinali yitwa Jorge Maria Bergoglio ariwe utuzi ku izina rya Papa Francisco iryo zina Francisco yari itoye yisunze umwiranda Francisco mwiranda yaranzwe no gusenga cyane n'ibyo yaranzwe no gukingira ibidukikije yaranzwe no kugendera no kubonana n'abadasangiye idini nawe ivyo rero nivyo yaciye atora Benedicto rero Papa Joseph Ratzinger bamaze kumutora bere byananyarutse cyane kuko binjiye mu mwiherero w'abakardinale conclave igenekerezo rya 18 hama bukeye ku muhingamo niho bamutora kuko by'ukuri yari mu bantu bari begerecane Yohani Paul wa kabiri yari umuntu babona niwe yari umuduwaya w'abakardino ni ukuvuga niwe yari umukardinale mukuru akordo n'abandi yari azwi ukwemera kwe ko ari kuza niwe babona ngo niwe yosubirira na gatoyi udasanzwe yari ahari rero baramubaza izina yosorange aragira ati baranyita Benedicto hari harabaye uwundi mupapa yitwa Benedicto yarasiguye rero gituma yatoye iryo zina Benedicto ni imvo zibiri imvo ya mbere ni uko umupapa yitwa Benedicto wa 15 mu ntambara ya mbere y'isi yose ari we yagerageje guharanira amahoro kugira ngo ibihugu by'i Buraya bisubize hamwe ntibigwane mugabo imvo ya kabiri kandi kumbura ariyo nyamukuru ni uko Benedicto Mwiranda niwe yatanguje ubumonaki i Buraya le monachisme akaba rero yarafashije cyane mu kwemera kwa continent européen ku bihugu by'i Buraya kugira ngo mutegere ibyo yadufashije nagira ndabamenyeshe ko hari ijambo dora twumva ngo dukora dusenga iryo ni ijambo ryavuye kuri Benedicto Mwiranda kuko mu mategeko yahaye abamonaki biwe yavuga ati ora et labora dusenge twongere dukore umva n'umuntu yazani niyo spiritualite ye rero yashatse gushira imbere Joseph Ratzinger umuntu avuga ukuri ibyo turabwira kuko hani hato ariko kandi umuntu asenga cyane gatuma abantu bamenya Yesu Kristo.
Murakoze cyane Patiri Steve Mike. Mukanya turaza kubasaba rero mudushikane neza aho Joseph Ratzinger ari we Benedicto wa 16 ashinguwe ariko imbere yuko muhadushikana mukutubwira uko vyagenze ko mwamuherekeje reka tubanze tuje ku mirongo ya telefone twakira abakunzi b'ijwi rya Amerika bose tubazo babaza turahera kuri Kevin. Kevin ikaze ku ijwi rya Amerika.
Hello.
Ikaze Kevin. Uherereye
gakeba. Ahe mwiriwe ibujumbura.
Ibujumbura. Kuri jewe ni mwaramutse kuri Patrice Steve Mike i Paris mu Faransa ni mwiriwe akabazo kawe.
Akabazo kanje mu ka Benedicto wa 16 ashengeye. Hariho yatanze imihoho muri Benedicto Kreze n'imba ntihenze.
Ego
ama anda ko ari ibibazo bimwe bitumye atanga imihoho hariho rero ibintu bijyanye na homosexualite bavuze ko biriko biratuma isi imera ukundi kuntu muri Amerika abashingamateka baheruka kwemeza homosexualite
ngo baheruka kubwira iki
ariko kwemeza homosexualite abashinga amateka muri Amerika
ariko ibyo uvuga ngira ngo sivyo kuko ntayo bayemeje baza akabazo kawuroranishije kuvya
ikibazo cyanyu none ni ikihe bamuvukanye
ibibazo ni uko twagiye turabona ku marezo sosiyo menshi berekana yuko umupapa hariyo bara yaremeye ko basoranira imayinyiko ya homosexualite y'abantu bagize homosexualite Yo bari byo cyane n'ibyo watubona.
Murakoze. Ubwire umunsi mwiza reka Patiri Steve Mike kwishure go Patiri mikro ni rwanyu.
Nagira ndabamenyeshe yuko mugiye gusoma mu byo mu cyandiko gikuru Papa Francisco yanditse ku byerekeye imibano y'imiryango cyo bita Amoris Laetitia no kuvuga akanyamuneza k'urukundo nta na hamwe ashigikira namba nta n'uburenganzira kumbure yoba bifitiye kuko ni ibintu byerekeye ukwemera kwa Ekleziya kuko mupapa nk'uko abantu benshi abantu barandika ibintu byinshi kuri internet barandika ibyo bashatse kuko umuntu wese arafite uburenganzira bwo kwandika uko umuntu abyumvira mugabo nta na hamwe hemewe ubunye guhezagira keretse mu gihugu baregeze kugerageza mu bihugu byerekeye bivugiki ururimi rwo rw'ikidagi hafi ya Belgique no mu Budage mugabo nta namwe ikeziya yemeza yuko mariage hari hagati y'umugabo n'uwundi cyangwa umugore n'uwundi mariage uko imana yonyene umugambi w'imana bitegura ani turi mu kwemera kw'abakristo hamwe n'ukwemera kw'abayahudi kuko ntitwibagire yuko ico twebwe twita ubwuzure bwa kera ancien testament niyo bibiliya y'abayahudi nuko turafite ico dusangiye na kuko n'imana imwe gusa yagiye kwihishuka neza na neza mu Yesu Kristo rero nta na hamwe byemejwe yuko hazoba uguhezagira nka mariage nk'isakramento abasangiye ibitsina gusa ico kugira umuntu yishure neza no muvukanye abaje ikibazo hariho amapression menshi hari abantu benshi hariho amashirahamwe cyane cyane yo mu bihugu by'i Buraya avuga ngo ni uburenganzira bw'abantu gukundana uko babyumva ariko kuri ico ikeziya ntiragira gusa ikindi twavuga ego Papa Francisco yarigeze abamenyeshamakuru bace babikura muri contexte yabyo kubaza ati mbega hamwe uyu muntu yabafite ubuzima yitwa Papunda uwundi basangiye ibitsina jewe ndinde kugira ngo ndamucire urubanza ibyo bica bituma rero abantu bibaza ko agira yemeze byose mugabo mu by'ukuri nta burenganzira afise bwo guhindura iyo doctrine kuko nk'uko Papa Benedicto wa 16 yahora abivuga yagira ati ijambo ry'Imana sigwanje nta burenganzira afise bwo kurihindura kanatsinda Yesu Kristo yavuze ati ntihagire n'akadomo mwongera ko canke aco mukura ko kuko bembaye ndaremesha uyo muvukanyi yatwumviriza yuko aho niko birahinduka ego ntihabuze amaskandale nk'uko zora tubivuga kumbora rero n'abandi baza kubaza ibibazo nk'ibyo ntihabuze amaskandale ibintu by'ibara byabaye yaba muri ekleziya yaba mu basaseridoti yaba mu bakristu ariko rero sibyo biriko birahindura ukwemera kw'ekleziya kuko uko kwemera gukomoka kuri Yesu Kristu no kubatumwa
yego murakoze twakire na kwizera kuri ndi murongo wa telefone kwizera ikaze ku ijwi rya Amerika aho uherereye hamucubaza akabazo
yego uraho
ndaho ndashima na uraho
ndaho ndi mu Rwanda mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo
akabazo kawe kwa Patrick Mike
ikibazo ndabaza mutumirwa ndagira ngo mubaze ese Papa wenda muri rusange Papa abafite umwanya ki muri politiki y'isi ese abafite ni izihe nshingano cyangwa se ni uwuhe mwanya abafite muri politiki ku rwego mpuzamahanga ikindi kibazo nagira ngo mubaze ese kuki iyo batora Papa ahitamo amazina yandi azakoresha kuki adakoresha amazina ye bwite agahitamo gukoresha amazina yandi
kwizera akabazo ka kabiri tugutumire uze gusubira gukurikira ikiganiro yagahereye ko ariko Patiri mu mwishura ka mbere urakoze kwizera
yego
Patiri akabazo ka mbere ka kwizera
kwizera akabazo maze kare nkora mutima nabamenyesha yuko umupapa mwongere mukuru wa ekleziya ajejwe niwe mwibutamana twogira ajejwe imitima y'abakatolika barenga umuriyaridi umwe n'imiliyoni majana atatu kuko nibo bahari unye ku isi baharugwa rero ijambo avuze rirafise uburemere no ku byerekeye politiki murabona yuko umukuru w'ekleziya katolika ni afise nogira amastatu abiri ubwa mbere ni umushe spirituel ni ukuvuga ariko ni umuyoboramana mwibutamana w'abakristu ajejwe ubwa kabiri akaba kandi ari umukuru w'igihugu ca leta ya cite y'i Vaticano yemewe mu nzego mpuzamakungu ifise nogira nti aba irese n'abaambasaderi abo bitwa abanonsi apostolike ibyariho bya papa irafise iyo Vatikano iri mu nzego mpuzamakungu ntiri muri oni nka nk'ibihugu biri muri oni bitora mugabo irari nka bya bihugu bya biri observation no kuvuga bimwe
biza
kuraba bigafata birorera biza gufata ijambo rimwe na rimwe rero ijambo umupapa avuze birafite uburemere bwa politiki ibyo nibintu nawe narabize nico gituma no ku minsi mikuru ya Pasika na Noeli aravuga ibyerekeye ibijejwe biri ku isi hari igihe ashobora kuvuga ati turasabiye igihugu kinaka kiri mu ntambara hanini igihe bashobora kuvuga yuko basabye yuko Vatikano iba yofasha mu byerekeye kunyuranisha abantu rero n'uyo mwanya sinovuga nti ni politike y'abanyapolitike ntibaja kugira ingwano muri Vatikano ntibaja ariko barafise icyo nokwita influence n'ubwo yuko n'ibihugu by'i Buraya no muri Amerika yepfo by'abakatolika cyane umupapa avuze ati ibyo mwuka muragira si byo ibyo n'ibintu byumvikana umuntu rero yabikoresheje cyane rwose ni nka Papa Yohani Paul wa kabiri kuko yarashobora kuja ahantu akavuga ati ibi bintu mugira si byo murazi yuko ari mu bantu bagwanyije cyane communisme yarangwa mu bihugu bihagatiye Uburusiya icyo bita URSS Union Soviétique kandi byaratsinzwe ariko ntibafata yarasi uburemere rero aparasi uburemere muri politike
twabwiye ko tuvuga ku bya Benedigito wa 16 ariko ntitwakumiriye ibibazo by'abashaka ico babaza ku mupapa itandukanye kuko arije turimwo turakira Alexi hama duce tugaruka hamwe Benedigito wa 16 yashingurwa Alexi kaze kuje muri Amerika
yego
uherereye Alexi
ere mu Rwanda mu mujyi wa Kigali
akabazo kawe
akabazo magomba umbaze ko papa yari ibintu yari yaranze gukora kubera yari inyuranye n'amahame ya Kigali atureka ese umutumirwa wacu yadusobanurira niba uri wa musubire papa Francis niba wewe ashobora kuzabikora
ibyo ni ibya
iki mutomore
tuvuga ngo papa Francis ibyo ari hehe n'ibyo n'ubutinganyi yari yaravuze ko papa Benedicto yari yavuze ko bidashoboka muri kiliziya gatolika ibintu byinshi byinshi ariko twabonye ko yeguye nyine none nashaka kugira ngo menye niba Papa Francis
wagiye
niba ashobora
kuzabikora na Alexi Patiri Steve Mike akabazo kawe yakishuye tugutumire kukumviriza inyisho yaho kuri wewe zitata akaburungu radio yacu vewa akaburungu com kugira ngo tuvyaze umwanya umusaruro ku bindi bibazo tutarabaza ubwire umunsi mwiza Alexi ego Patiri Steve Mike tugire rero Papa Benedigito wa 16 yashinguwe gute ivyaranze gushingurwa vyiwe ni gute ahari ubu nihe
ego ikintu cya mbere mwomenya kuvyerekeye ishingurwa rya Papa Benedicto wa 16 nkuko mwabivuze niyo nari indi icya mbere twomenye nuko yaranditse ico bita testament yiwe no kuvuga nk'iragi asigiye ariko araraga ibintu atunze ko ntacyo yari afite atunze ariko iragi ry'umutima rero akaba yarasabye abari bamwegereye iruhande y'iyo testament yuko yoshingurwa ego nibyo nk'uwabaye umupapa ariko mu buryo buri bubayabaye naho goba ari umunsi uburyo budasanzwe ariko bubayabaye sinzi ko mubitegetse sobre et solennel kuri ibyo rero yashinguwe by'ukuri nk'umupapa ariko hari ibintu batashize ko kuko siwe yari umupapa atwara ubuhunye ni Papa Francisco wewe yari nk'umupapa yeguye cyo bita Papa Emerite rero icya mbere ni uko abapapa bose babahambana ibara rya liturujiya ritukura ni ukuvuga murazi neza murabona yuko abakardinali bose bari ngaho abepiskopi bari ngaho kambere n'abasaseredoti hejuru y'imyambaro yabo ry'abagira yo kuja guhereza inkuka y'imisa twita OB bari bafise amastora atukura iryo bara ritukura rero rya cyo risigura ni kuvuga yuko mu bisanzwe ibara rihora rikoreshwa mu kwibuka amaratiri kuko gibutsa maraso gibutsa na mutima mweranda no kwerekana yuko uyo mwepiskopi w'i Roma kuko papa n'umwepiskopi w'i Roma yari ubuzima bwe bwose yabuhereje ekleziya yari itanze akiziganya kubwira ubuzima bwiwe abuhereze Imana yongera kuri ekleziya icyo ni cyambe umva rero amaziko yiwe yabereye ku kibanza nyamukuru c'i Vatikano bita Place Saint-Pierre aho hari abasaserdoti abapati barenga 300 bari benshi cyane asimvuze n'aba abihebeye Imana nyarwanda bavuga ngo abihaye Imana ababikira n'abafurera benshi hakaba hari abantu haje abantu rero barenga 50,000 nibo bamuherekeje tutavuze rero abepiskopi bahafi 500 n'amadelegasiyo aserukira ibihugu byabo atari make rero yari inkuka y'imisa yahereye twabanje umwanya utari muto wo kwinjira mu gisabisho wo gutekana haravuzwe ibyo ishapure n'izindi ndirimbo ibyamurazwe ntibyavuzwe cyane papa Francisco rero niwe yayoboye iyo nkuka y'imisa hanyuma rero icyo twabonye ni uko isandugu yiwe sakyo yiwe yari isandugu y'imbaho mu gice cyitwa sipre kurya babigiriye papa Yohani Paul wa kabiri iyo sandugu yashyizwe hagati hafi y'aho papa yari ari hamwe naho abasaserdoti bari kugira ngo bose bayibone icyo rero bace bagira ni uko hejuru y'iyo sandugu bace bashyirako inkuru nziza evangile kuko inkuru nziza umupapa umwepiskopi icya mbere ahamagariwe no kumenyesha iyo nkuru nziza nibwo butumwa bwiwe bwa mbere no kuyobora no gutagatifuza igigo cy'imana hanyuma rero ibyo yari sekeye isanzwe cyane n'ukuri itariko ibintu bihanitse gose
nta mugabo gapati ego imbere ko muca mutubwira uravuze akantu uvuga ngo uko yashinguwe nubwo ari umupapa hariho ibyatashingurwa nyine
ego
ni nk'ibiki ego
ubwa mbere murabona mu nyambara bami z'umupapa hariho aka agatishe karenga ko hejuru bita palium ni nagahuzu bashira ku bitugu by'umwepiskopi w'i Roma hamwe n'abepiskopi bakuru bo mu badiyoseze berekana nagahuzu gakorwa mu mapwale ya intama zahezagiwe ako gahuzu kitwa palium rero niko kerekana yuko uyo mu abepiskopi bakuru cyo bita bashoveke hamwe na papa bunze ubumwe cyane papa Benedicto ntiyahambanywe n'iyo palium kuko ntiyari akiri umwepiskopi w'i Roma nshambere ubwa kabiri ntiyahambanywe impeta yiwe y'ubupapa icyo bita anodi peshori impeta y'umurovyi iyo mpeta y'umurovyi itwibutsa ubutumwa bwa Petero mwiranda kuko papa n'umusubirizi wa Petero
abandi ba papa ubundi nka papa Yohani Paul wa kabiri ijya mpeta yarayihambanye
ijya bacha umva umupapa apfuye bacha bayigira barayidetruiza ariko abafite impeta y'umwepiskopi nayo yari afise icya gatatu atari afise nuko atahanganye n'ibirato bitukura muravye yari afise ibirato bisanzwe byirabura kuko ibirato bitukura naho papa Francisco atakibyambara nibyo byaho biranga abapapa kuko bitukura kubera ya wa mutima wo kwitanga wo kwiheba wo gufira ibanga yewe yahambanye ibyo birato bisanzwe atari ibirato bitukura
kuba atabihambanywe ni kubera ko atagitwara
ibyo byose birafise insigura yabyo ni uko bahanze umupapa yahoze atwara mugabo ubu si wagitwara ni ukuvuga yuko iyo bahamba umuntu yari atwara ekleziya ni nk'uko kwiyanda bisigure neza ni nk'uko umwami yoba hambye wamu wari imbere yiwe imbere gatoya umva rero uwo yahoraho baca bamwaka ibimenyetso by'ubutegetsi cyose by'ubutegetsi eh ukina sahamganye naco ni inkoni ni inkoni y'ubwepiskopi bw'i Roma kuko ntiyarakiri umwepiskopi w'i Roma yari ameze nk'umwepiskopi yapansonye murazi yuko yari amaze hafi imyaka cumi aba ani Vatikano muri monastere monastere yitwa Mater Ecclesiae ni ukuvuga umubyeyi wa Ecclesia n'abantu bane bamufasha kuko yari akuze cyane akaba yari kumwe n'umunyamabanga wiwe Clive Musenyeri George Ganswein umva rero iyo nkoni ntibayimuhambaye ntayo mwabonye
Papa Paulo wa kabiri yarayihambanye wewe Patrice sabwe
ugwe
biriko biracika pati muratwumva
va
ego byari bicitse gato twariko turabaza iyo nkoni Yosefu atahambanye ari we Benedict wa 16 Paulo wa kabiri we yarayihambanye
yarafite iyo kwa Paulo wa 6 niyo yavuye ikindi rero mutabonye bavuze ati mbega nta mashugwe mu by'ukuri amashugwe ibisabisho byose byayusabiza by'ukwemera by'ibisabisho by'ukwizigira amashugwe ni Papa Benedicto avuga ati yasabye ko bamuhambwa bibaye abaye gose n'insiguro Papa Francisco yagize mu ico bita omeli y'Imana yashimikiye cyane cyane ku ijambo ry'Imana mu mpera siwe naho yagiye aramuvuga avuga amajambo ya Benedicto niho yamuvuze mu izina gusa
yego murakoze tubanze dufate pastor kundi murongo wa telefone pastor uratwumva Pasteur uratwumva? Pasteur, tu kuba kuri telefone. Jean Shalom, wa uratwumva?
Ndikunda bumva.
Uherehe ga Jean Shalom?
Uherehe? So, uherehe mu gihugu cya Uganda.
Mu gihugu cya Uganda, akabazo kawe. Kumutumire Steve Mike, patire Steve Mike.
Ai, kibazo mara yifite mu cyumba mutapa ikiranye. Ingene yashinguwe yashinguwe mu buryo bubaye abaye nararabye muri cya yerekeye yiwe cyane cyane rumva jye byarantangaje cyane kubona bashobora kumushingura kurya kandi tuzi ko bitunze kandi yarakoreye Vatican kandi ari naho yari asanzwe amaze kuva mu papa yaciye aguma ari hajya
akabazo kawe kakaba kahe
ikibazo nicyo nyine yashinguye kubera iki bamushize muri rya telefone isanzwe nk'iy'abantu bato bato ni kubera iki byasanzwe kujya
Jean Shalom Jean Shalom Patrice Steve Mike yarahejeje kwishyura ako kabazo nawe tugutumire kuza kumviriza kuri wezi tatu akaburungu wezi tatu radio yacu akaburungu kwa murakoze cyane
yego nama murakoze
yego
garuke gato ako kabazo kandi baguma babaza Papa Benedicto wenyine ubwiwe niwe yasabye yuko iwe naho azobakomeye bayabaye yuko na Papa Yohani Paulo wa kabiri ze muri cerke isanzwe gusa aza kwivuga ukuntu rero urubanza rw'amajiko rwaheze kuko mu nyuma harabaye indi migigwa umugigwa wo guhezagira n'amazi ahezagiye akaba Perezida icyo bita igitabisho cya nyuma cyo kumusezera cyitwa Absolute cyagizwe na Papa Francisco nare kardinale ucyo bita umuduwayi w'abakardino kuko Papa Francisco murazi ko muri ino minsi afite ingorane mu ivi rero ibyo biheze iyo misa iheze yaciye aza gushingurwa aho abandi bapapa bahora bashingurwa rero yari yarasabye iteka n'ubucuti bari bafitaniye yuko yohambwa Paulo wa kabiri yari yarahambwe bataramuduza ni ukuvuga mwinjiye mukuru Petro Miranda di Vaticano Basilica San Pietro de Roma hariho ka munsi ya altari nyamukuru ni hameze niho bashingura ini rero agi tomoro nyene o patron paro akabiri ubara mudugije cyo kuko yarashizwe mu yare yarashizwe mu rwego rw'abiranda no kuvuga yuko abakristo baca ase imva yiwe iri hejuru rero cyo bamushije muri ayo cyo yaho bashira abandi bapapa yamwo cercueil yiwe bace bayishira cercueil iri muri plan ikomeye kugira ngo bakingire ya mbere cyako bara gisanzwe cera cibutsi batisibu hanyuma rero baca bagi ari ubunye abakristo bose kuva ejo barashobora kuja ku senge niwe yasabye by'ukuri yuko bagira ibintu bibaye abaye ica kabiri mwamenye nuko nubwo bwa mbere ahambye uwundi yasubiriye kuba rimwe gusa mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana umunani na kabiri mba nihenze aho bazanye ikiziga cy'umupapa yapfiriye ahandi bwaba gihambi patikana mugabo yerepfuye haciye imyaka myinshi nubwo bwa mbere rero muri ekeleziya ba umupapa ahambye uwundi yahora keza kugira ibintu bibaye abaye mbwa kandi bidasanzwe
hanyuma ko yoba si hariho akantu telefone yacitse sinzi ko ariho mwariko murabicisigura neza ko yoba yahambwe aho Pawulo wa kabiri yari ahambwe biravugwa byo bari byo cyane
nibyo nabivuze yahambwe ni ukuvuga yashinguwe umva hariho urubanza rw'amategeko mugabo ataza gushingurwa aho Papa Yohani Paulo wa kabiri yari yarabanje guhambwa hajya nyine niho yashinzwe niwe yabisabye kandi n'ubucuti bari bafitaniye na Yohani Paulo wa kabiri barakoranye imyaka irenga 25 wa kabiri niwe yahamagaye Musenyeri Ratzinger amuhe gutwara urwego rukuru rujejwe kuraba kwemera muri Ekeleziya nzima icyo bita Congrégation pour la doctrine de la foi. Koko byerekeye kwemera n'ibisohoka mu bavuga kwemera rwo gukontrola ibintu byinshi rero bafitaniye byari iyo ngingo yari yafashwe haciye imyaka myinshi kuko bari basa n'abiteguye yuko aca ahambwa yabanze gushingurwa imbere y'uko tuza ikiziga ciwe hejuru mu nsengero zikuru ry'i Vatikani.
Yego pati hariho ukuntu telefoni ziracika sinzi aho muhagaze ko ariho mwari mwatanguriye ikiganiro biraza biracikagurika turibaza yuko bihava dushobora kumva bitaguma bicikagurika kuri telefone hanyuma rero hanze aho abantu bari bagingira ngo si bose bashoboye kwinjira kuko twarabona ku mateleviziyo hari abanyagihugu bari hanze mu bari bahari hari habari bafise igicapo cari canditse ko ngo Santo Subito bakasigura ko bariko baberekana ko bipfuza ko bazoca nabo bamusabira kuba umweranda ivyo hari ibiramara kuvugwa muri Ekeleziya Katolika kuri ico kintu cyo ko bohava bamusabira kuza w'umweranda
mwamenye nuko umwanya wa Ekeleziya utari cyo kimwe n'umwanya w'abantu abakristo rimwe na rimwe hari igihe baje imbere bakabona kuko abakristo mu by'ukuri nibo bemeza yuko umuntu babona yuko anze mu byerekeye ubuzima bwiwe asa n'umuntu yagendeye inkuru nziza ko mubizi umwanya kandi kiyubara cyane ikaba president kugira ngo ibanze itohoze irabe tuguma ko umuntu kubera yuko yari icamamare yakoreye cyane Ekeleziya kumbure baca ngo nyine mu rutonde rw'abiranda hariho processus ndende kandi ifata umwanya ariko rero kuko bibutse kandi babonye ibyabaye mu mwaka w'2025 igihe Papa Yohani Paulo wa kabiri yapfa hari abakristo batari bake banditse bari basubwo gwandiko gwa Santo Subito numwemeze ko ari umweranda mugabo na wene Papa Benedicto naho yagabanije umwanya wundi bavuga muri ekeze yuko babanza kurindira n'imiburi iburi itanu itandatu umuntu apfuye imbere yuko babanza kuramatohoza iyo myaka Papa Benedicto exceptionnellement yarayikuyeho bace bagiregeza amatohoza kuri Papa Yohani Paul wa kabiri mugabo na wene anya no bibutsa yuko yagiye gushigwa mu rutonde rw'aberanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane kuva yuko haci cenda umva rero abakristu bara kuri Benedicto fuzo cabo ariko rero umwanya cyane cyane muri bino bihe iyo umuntu amenyekanye ubunye muri iyo myaka y'ubusi nka kera yanditse no amenyesha ko Benedicto wa cumi na gatandatu ariwe yavutse yitwa Joseph Ratzinger ushizemo ko yasize Rusien nibyo yasize ari umwepiskopi kuko yari abaye umwepiskopi imyaka itanu iminuke nibyo n'amakonferense yagize ni ibintu birenga ibitabo zirenga amajana atandatu namuzyagiza n'umupapa urumva ibyo byose
tubasabe gatonya mu buhinga bw'ivyuma bavane ko kuri telefone basubire kubahamagara bushasha kuko hariho amajambo aguma acikagurika tukaburamwo amakuru twari dukeneye ku vyo turiko turababaza muhinga bw'ivyuma Aloyse udufashe dukure ko Patrice Steve Mike wongere umusubire umuhamagare kugira ngo tumve ko telefone ishobora kugenda neza gusoma uko biko biragenda mu kurindira ko tumugarukana turafata Chrysostome ikaze ku ijwi ry'Amerika
murakoze cyane
uherereye Chrysostome
neza na neza ndakumva mukuru wa politiki igitega
havugwa make
asha na mahoro n'amahoro n'impunda marende umutekano ni wose ibiciro nibyo mbona byabaye ndanse gusa
no kwihangana hanyuma rero akabazo kawe mukanya turabagarukanira Patrice Steve Mike bagomba basubire kumuhamagara ko telefone twumva icikagurika akabazo kawe kuvya Papa Benedicto wa cumi na gatandatu
akabazo kanje ntigashingire kuri ubu Papa Benedicto aheruka kwitaba Imana gusa canke Francis avuga akabazo kanje gashingiye ku kibazo c'ubupapa nyene ikibazo cyanjye gishingiye kuri Matayo ku ndiri ya Matayo igigabane cya 23 ku 19:10 aho ekereziya gatolika ivuga yuko umushumba wayo wa ekereziya ari nyine ubweranda none rero nashaka kumenya ko kubera ko aho mvuze mu njiri haranditse ati kandi ntimukite umuntu wo mu isi data kuko so ari umwe ari wo mu ijuru ku icumi na hasi kandi ntimukirite umuranzi kuko umuranzi wanyu ari umwe ari Kristo nashaka rero kumenya nimba ibyo bavuga ko ari ukuri cyane hari icyo bihuye ko n'iri jambo ry'Imana murakoze
ego urakoze pati twumvise ko mwagarutse muce mugira ko mu ishuri akabazo ka Christophe mwakumvise
ego Christophe murakoze yuko muranyumva neza uwo
ego buturakumva
ego ndakuva yuko mu nkuru nziza n'ibyo ya Matayo yabonetse 23 handitse ko atamuntu n'umwe mwokwita dawe ngaha ku isi ariko mumenye neza yuko iryo jambo ryariko ribwirwa abafarizayo bari bakeneye ko babashyira imbere ibintu byo kwemera kuko babashyira imbere ibintu byo kubemera nako kuko mugiye mugasoma muri Bibiliya yose ari ahantu kenshi abantu bagaruka bitwa nk'ababyeyi bo kwemera mwibuke akarorero aho Paul Mwiranda yandikira ariko avuga Onesime agira ati uyu naramubyaye mu kwemera mugende musome amabaruwa yose ya Yohani Mwiranda Saint Jean yandika ati bane banje nk'uko yoba yari ababyaye mu kwemera rero kwita umusaseredoti dawe si kumuha iteka no kumwibutsa ibanga ahamagariwe ry'ukuyobora no kubyara abandi muri mu kwemera nkora numva n'abapasitori bamwe bamwe babita papa pasteur cyangwa mama pasteur ni muri iryo jambo nyine icyo ni cyambere ica kabiri ego yavuze yuko hariho bahara yumva bita umupapa ngo nyine ubwiranda mu by'ukuri iryo jambo nyine ubwiranda ni traduction itabereye cyane kuko ni titre bavuga ati sainte-sainteté ariko uvuze nyine ubwiranda mu kirundi cyangwa ni mu kinyarwanda womenga ubwiranda bwose niwe abugabane oya bisanzwe kanatsinda mu nkuka y'imisa bavuga ati mukama ni wowe neranda nyawe niwe ubwiranda bwose bukomokako numva turabizi neza ni titre rero kandi iyo titre ntifise umupapa gusa irafise n'abepiskopi bakuru mu ba orthodoxe barabita ba sainte-sainteté mu bakopte umva rero ntibibatere ikibazo tuvuga ko ari umweranda ngo kubesa ngo bari umupapa oya ni ikitse yo kumwerekana no kumwibutsa ni ikitse uho anashaka ico yaje vuba cyane kuko umupapa afise amatitre menshi hariho na titre rivuga riti ngo ni umusuku w'abasuku w'umukama iyo ni no mu serviteur de serviteur de dieu hariyo ya sainte-sainteté hariho izindi nyinshi rero si ukuvuga ko si ubwiranda bwiwe bariko barashira imbere oya ntabwo no kumwibutsa yuko ahamagare ubwiranda kuko bose si ubwiranda
yego twibaza ko nimubona Levi yari yatwandikiye kuri Facebook avuga ngo bashobora guhamagara mu tubarizi igituma abapapa babita bene ubwiranda bwose aronse inyishu hama duce twakira na Gideon kundi murongo wa telefone Gideon ikaze ku ijwi rya Amerika
alo ndabumva
uherega Gideon
ndi Bujumbura
Burundi akabazo kawe kwa Patrice Steve Mike
ngo akabazo kanje nari mfise akabazo kazaye n'icyo cya kabiri igituma bavuga yuko papa ari nyine ubwiranda bagaca bavuga ati n'umwiranda ngo kanaka bariya baba barapfuye ngo kanaka ntabwo umwiranda kanaka mu bwa papa we wagihari bakamwita ko ari umwiranda kandi hariho abandi bitwa biranda baba baritabye imana
wumvise inyishu ya patiri wumvise icyo patiri yabivuze ko
bo numvise mugaji nanyeze neza kubera iki ari wafise iyo titre wenyine kandi hariho n'abandi bantu bakora ibyiza byinshi ngaha ku isi tumaze kubona ntihagire abo bababwira ko ari nyine ubwiranda atari papa
egasi nabavuze nababyiyemeje kubivuga yuko si we wenyine afite iyo titre yenyine ubwiranda n'iryo jambo nyine mu kirundi ni tradiction itabereye kuko womengo niwo afite ubwiranda bwose icyo ni icya mbere icya kabiri ekleziya siyo igira aberanda ni ukuvuga yuko yemeza umuntu ko ari mu muhango mu rwego rw'aberanda kuko yagendeye inkuru nziza kandi hariho n'abandi benshi tutazi nicyo gituma hari umunsi mukuru w'aberanda bose iyo tuvuze burya ku igenekerezo rya mbere ukwezi cumi na rimwe iyo tuvuze umunsi mukuru w'aberanda bose ni umunsi mukuru w'aberanda tuzi n'abo tutazi hariho benshi tutazi rero kumbure hari abo bari mu miryango yanyu hariho kumbure abatazwi hariho abari mu abantu imana yo nyine izeho ubwiranda bushika rero ni titre ya umupapa wamwita mugasa ukuvuga ko abari mwiranda mu bitandukanye neza kanonizasiyo cyo bita kanonizasiyo rwa rubanza rwo kuvuga uti unye turemeze ko ari mu bitabo by'aberanda si ukuvuga ko sikezi mugize mwiranda ni ubuzima yari asanzwe afise ibyo rero bikaba ni prosesisi yindi ndende ko mbura twafatira uwundi mwanya uwundi munsi ngabasigura ukuntu bigenda mugabo ni benshi tutazi ariko muri bake tuzi uyu unye turavuze tu rero n'akarorero ku bandi nico ijambo n'akanonizasiyo rivuga seta modele mu bandi ari mama Teresa w'i Calcutta ari tuvuze tuti Yozefu mwiranda umubaji muri bake tuzi Imana yaduhaye kubona ko hari abantu benshi nga ni na benshi gusumba tutazi muri bake Imana yaduhaye kubona ngaha ku isi tukaba twaratohoje hanyuma umuntu akagenzura ubuzima bwabo ibyo banditse byabaranze hanyuma hakaba igitangaro ku berekeye abantu babambaje itangaro bidasanzwe bidashobora no gusigurwa na science cyane iby'ubuganga. Uyu rero turavuga tuti yaragira nabera karora abandi kuko ko ari wowe wenyine. Ariko tugaruke gato mu nkundire kuko twaje kuvuga ibyerekeye Papa Benedigito tugaruke gato ku kintu nyamukuru cyatuzanye ahandi ho usanga tuko turata umurongo gatoya.
Turafite Innocent ikaze kujugia Amerika gituma twabaretse ngo babaze n'utubazo tw'umupapa ni kubera abihebeye Imana kenshi tutabarunka ngo bishure utubazo
tutandukanye.
Ego twari twugura imirongo no ku bindi bibazo byerekeye abapapa mbwabo twibanza cyane kuri Papa Benedicto nk'uko wabivuze. Turafite Innocent ikaze kujugia Amerika.
Murakoze cyane.
Uherereye ga Innocent?
Bo mperereye mu Rwanda ndi mu burengerazuba bw'igihugu ndi mu karere ka Rusizi.
Kwa kabazo kawe.
Akabazo kanje Papa Benedigito ni iki yasize akoze gitandukanye n'abandi bamubanjirije? Ikindi ese kuki Papa yitaba Imana ntitubone berekana famiye yiwe kugira ngo wenda turusheho kubamenya nk'uko twadusanzwe tumuzi? Ikindi Papa kugira ngo atorwe ni bandi bagiramo uruhare kugira ngo ajyeho?
Okay, abajije ibibazo bitatu bikomeye cyane
mu mwishura.
Ego reka ntangure kwishura ku cyerekeye umuryango w'umupapa. Musanzwe umupapa kenshi bamutora akuze, nagira ndabamenyeshe yuko nka Papa Benedicto wa 16 umuryango we wose usa n'uwaheze kuko bavukana ari abana batatu. Rasingere niwe yari umuhererezi Papa Benedicto. Yari afise uwabo mukuru yari umukobwa yitwa Maria, hanyuma rero hakaba na mukuru wiwe yitwa Jorge, nabone babaye abasaseredoti binjiye mu iseminari igihe kimwe bakigwa umunsi umwe igenekerezo rya 29 ukwezi kwa 6 umwaka w'1951. Haciye rero hafi imyaka 2 mukuru wiwe yitabye Imana, hama hagaca imyaka 10 uwo bavukana yitabye Imana, abaviwe bari barapfuye. Hanyuma mwibuke yuko yari afite imyaka 95, ni ukuvuga nta muntu n'umwe w'iwabo asigaye, yaba ababyeyi biwe yaba bo bivukana. Nico gituma mutabona umuryango w'umupapa. Co kimwe na Yohani Paulo wa kabiri, umuntu wenyine asigaranye abantu bakeyi b'iwabo ni Papa Francisco. Ejo bundi yagiye kuramutsa umukuzi niwe afise imyaka 90, nakuvuga yuko nawene tutaravye neza, niwe wenyine asigaranye nawene arashobora kwitaba Imana navyo tumwifurije. Kenshi batogwa rero baba bapapa bakuze, hanyuma rero bakamara imyaka ari abapapa ku buryo umuryango wabo n'ukuri utaba ubwihari kenshi. Rimwe na rimwe hari igihe baba hari, kandi murazi yuko ntibarongora, nta bana babyara, rero abo bivukana rimwe na rimwe usanga baba baritabye Imana. Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikindi yabajije umuvukanyi ni bande bagira uruhara kugira mu itorwa ry'umupapa. N'abakardinali nibo baja mu mwiherero ubundi umupapa apfuye acaba iminsi 9 yo kugandara. Muri iyo minsi 9 rero abakardinali bo ku isi yose bakaca bakorana, ariko mwomenye ko abakardinali batarenze imyaka 80 nibo bonyine bafite uburenganzira bwo gutora umupapa.
Batarenza?
Batarenza imyaka 80. Hariho abayirenza baraza mu manama yo kugira baganire n'abandi biyumvire kumbure umupapa yobabereye. Atari izina ry'umuntu mugabo ibyoranga umupapa abereye mu gihe turimo. Ndaza kubigaruka ku kabazo ka mbere abajije. Rero abo batafise imyaka abatarenze imyaka 80 baca baja mu mwiherero mu isengero bita Chapelle Sixtine, bakiugarana rero bagatora, bashobora gutora 1, 2, 3 kuko bateza gutora 2 ku vya 3 vy'amajwi. Hanyuma rero bamwemeje umukardinali, kenshi batora umwe mu barimwo naho basa uburenganzira bwo gutora uwundi atabari ngaho, ariko kenshi bakunze gutora umwe mu bari ngaho, hanyuma bamutoye niho rero baca bamwemeza, bagaca bamwerekana ku isi yose, akavuga n'izina yatowe, hanyuma akazoba urundi rubanza bwo kumwemeza icese rero yuko atanguye kuba ubutumwa bwe bw'umupapa muri Kristo. Ubwo rero n'abakardinali nibo babijejwe. Ikibazo cya mbere yabajeti rero, Papa Benedicto ni igiki cyamuranze abandi batakoze? Icyo mwamenye ni uko umupapa wese ajyana n'igihe ciwe hamwe n'ibiranga ibyo gihe. Icyo gihe rero Papa Benedicto wa 16 hariho ibintu byinshi byabaye mu myaka umunani, hafi umunani yatwaye. Kimwe muri byo ni uko yanditse niwe wa mbere yanditse icyo bita encyclique kete nyamukuru yandikiye abakristu bose ku byerekeye urukundo rw'Imana, kete nziza cyane. Ayandika n'irindi yerekeye ukwizigira, kete gitwa spesalvi. Rero ni verse muri Bibiliya yo kwa Pawulo ivuga ati twakijijwe mu kwizigira, nous avons été sauvés dans l'espérance. Hanyuma rero hakaba yafashe ingingo nyinshi, no mu papa wa mbere yafashe ingingo ruhasha bwo kugira gwanye ibyerekeye pedofili, ni ukuvuga abatoteza abana mu byerekeye ubuzima d'ordre sexuel. Kubera yuko niwo muntu wa mbere yahuye n'abari barahohotewe n'abasaserdoti, bavuga yuko mu myaka munani yari patiri yahagaritse yari papa, abapatiri barenga 400 barirukanywe barashengezwa no mu byerekeye sentare kubera Papa Benedicto wa 16 niwe yavuze ati ubu rero ni tolerance zero, nawe tuzokwihanganira, harageze yuko ibyo bintu bigira. Hanyuma yari umupapa wa mbere w'umudangi mu myaka 1000. Icyo rero kirakomeye kuko nk'umudangi murazi yuko ibyaranze ubutegetsi bw'abanazi, ni umuntu rero yasubije hamwe cyane 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 n'abayahudi. Abayahudi baranamukunda cyane kuko baravuze yuko nka perezida wa Israeli yaravuze mu itangazo ryo kuvuga yuko bahojeje keze katolika, ati Papa Benedicto wa 16 yari umugenzi wa leta ya Israeli. Ni ibintu bitangaje kuko yari umudagi, kubera kumbure ahubwo kubera yari umudagi rero yacagira yaragiye kubonana cyane n'abayahudi, yaragiye mu ikambi igiciwemo abayahudi benshi mu byerekeye by'abanazi ahantu bita Auschwitz. Umva rero ibyo ni ibintu byamuranze ku mbure bitaranga abandi, kuko umuntu wese asinya amadefi yiwe. Murabona nk'ubu Papa Francisco turi tuba mu isi ubu unye yabaye nk'umuryango umwe, hari abantu hari ibyo berekeye aba migrant, ni ukuvuga abantu bava mu mihingo imwe baje ahandi, ibyo hari ingwano byinshi zitandukanye. Ibyo n'ibiranga kino gihe. Umupapa wese rero Imana itanga umuntu ajyanye n'igihe cyacu. Mu by'ukuri turihenda cyane mu kubatandukanye cyane, kuko nibyo bafite umuntu wese ukuntu ameze. Urabona Papa Benedicto ari umuntu yivugira make, ati wa muntu aza gutamba n'urwaruka, ariko yarakoranyije urwaruka rurenga 3 million muri cyo bita Journée Mondiale de la Jeunesse. Ibintu batari bibaze yuko yogize, kuko byari bya Papa Yohani Paulo wa kabiri. Ariko mukabona ubunye dufite umupapa ajya kuramutsa abantu, ajya aciye bugufi, uwo mengo ni Pasiteri mukuru w'iparuwasi kubera kumbure abunye muri Amerika y'Epfo bafite iyindi mico.
Ego. Patiri Steve Mike, murakoze cyane kuduha kano kanya kugira ngo mushobore kudusigurira ibyaranze Benedigito wa 16 no kuba mwemeye kwishura ibindi bibazo bijyanye na Ekereziya Katolika biroranisha kuba papa. Ejo ijwi rya Amerika niryongera kubahamagara kugira ngo mudufashe gusigura ibitandukanye bivugwa mu gisata murimwo. Muze mutwitabe nk'uko mwabikoze.
Ego.
Tukibutsa ko Patiri Steve Mike murangurira imirimo yanyu i Paris mu Faransa, muri komuniga n'amashuri yo ku rwego rwo hejuru mu by'inyigisho ndoramana. Tubifurije kubandanya muranirwa mu byo murimwo. Turashimiye cyane rwose rero mwebwe mwari kumwe natwumviriza nshuti bakunze b'ijuru rya Amerika muri rya nino ku isi. Kuri mikro mwari kumwe na Joy Diane Ninahaze, n'abategura inongera ndabashikiriza ikiganiro muri Sangacu no munsi. Dushimire abatwumvirije n'abagize uruhara muri ico. Yakoze Aloise Bigiri Bigirimana na Ingenieur Cornelius bari kumwe muhinga bw'ivyuma ahanje turaza kongera mu kanya kari imbere makuru azobagezweho mu kurindira mandanye kuryoherwa n'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye muri komora yumvamwo muri ijyanino kwise.